Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Gake neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki 19 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Inzirimo sima nta nikintu ivuze kuri je. Igifite agaciro cyambere kuri je n'ukuba nariye nkabona umwenda wo kwambara.
Abo n'abanyagihugu baba ku izinga rya Mazane bagiye kwimugwa. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Mahoro neza Aloys, nayahe makuru avugwa muri iki gihe?
Amahoro Oriane. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Pereiro yaratanguye urugendo mu bihugu byo muri akarere kuva ku itariki 18 z'uku kwezi k'umunani umwaka wa 2015. Ategekanya kugendera Rwanda, Tanzania, Leta iharanira demokarasi ya Congo na Angola. Ubwo rugendo rw'iyo ntumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruzoshimikira ku matora yimirije muri ibyo bihugu byo mu karere. Aho ni mu ntumbero yo gushyira mu ngiro politiki ya Perezida Obama yo kubahiriza intwaro zishingiye kuri demokarasi. Iyo ntumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izosaba abakuru b'ibihugu byo muri ako karere kubandanya igikorwa bariko barakora mu Burundi kugira igihugu cy'u Burundi kigwe mu kaga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashigikiye ko ibiganiro hagati y'abanyepolitike mu Burundi byosubira gutangura, kuko ngo niyo nzira yonyine yohagarika ubwicanyi mu Burundi kandi igihugu kigasubira mu nzira ya demokarasi. Ugerugendo rw'iyo ntumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari ruzoba rufise intumbero kandi yo kuraba ingene bohagarika umuhari w'abagwanyi ba FDLR ugwanya Leta y'u Rwanda no gushyira mu ngiro amasezerano y'i Nairobi yo gushyira abahoze ari abagwanyi b'umuhari M23 mu gisirikare cya Leta iharanira demokarasi ya Congo. Bitekanijwe ko iyo ntumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izocija i Geneve mu Busuwisi ku matariki ya 26 gushika 30 mu nama izomuhuza n'izindi ntumwa mvamakungu, abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu basanzwe nabo bafise uruhara muri ako karere. Bakazovugana n'izo zindi ntumwa mvamakungu ukuntu bofasha abo bose bariko barakora kugira bateze imbere demokarasi, umutekano n'iterambere mu by'ubutunzi muri ibyo bihugu by'akarere ka Afrika yo hagati. Leta ya Sudani y'Epfo isaba izindi ndwi zibiri ngo ibanze yiweze neza ibiri mu masezerano y'amahoro hagati ya Leta n'abaroberi bayigwanya imbere yo kuyashirako umukono. Ibyo nivyo byashikirijwe na Michael Makoy, umushikiranganji wa Sudan ajejwe kumenyesha amakuru kuri wa kabiri. Amenyesha kandi ko abategetsi ba Sudan y'Epfo bazobanza guhanuza abanyagihugu kugira baba aribo bavuga ijambo rya nyuma. Umushikiranganji wa Sudan y'Epfo n'ayandi makungu Barnaba Mariar Benjamin nawe amenyesha ko ibyo biganiro n'abanyagihugu bitekanijwe gutangura kuri wa gatatu bihere mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike, imigambwe n'abo bose bakurikiranye ivyo biganiro vy'amahoro. Bamwe mu bagize inama nshinga mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baratanguye kugaragaza ko batazotora ya masezerano yasinywa hagati ya Iran n'ibihugu vya rutura kubijanye n'ibigwanisho ruhonyanganda. Robert Menendez yatowe muri Leta ya New Jersey yamenyesheje kuri wa kabiri ko ayo masezerano ari mfagusa, kuko ngo ntazobuza Iran ibikorwa vyayo. Ati nzotora oya mu gihe tuzosabwa gutora. Menendez avuga ko Perezida Obama yihenda mu gihe amenyesha ko ayo masezerano azohagarika Burundi Irani gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Abandanya avuga ko Irani tubahirije ibyo yemeye muri kahise. Mu kwezi guheze naho Chuck Schumer yatowe muri Leta ya New Jersey wo mu mugambwe w'aba Democrat nawe yamenyesheje ko atazokwemeza ayo masezerano kandi yamenyesheje ko azosaba bagenzi be b'abademokrate kutayemeza. Mu gihugu cy'Ubushinwa mu gisagara cya Tianjin, imvura yaguye ku wa kabiri yatumye ibyo gukubura ahaturikiye bya byuka bigorana mu gihe n'abantu bari bakigandariye ababo. Iyo mvura yaratumye kandi n'ubwoba bw'ingaruka mbi y'ivyo byuka buba bwinshi. Gushika ubu abantu bamaze guhitanwa n'iryo sanganya baharugwa mu 114. Ku munsi wa kabiri abakozi baramaze akanya bahoze, ubwato butwara abantu nabwo buravuza amahoni kugira bibuke abaguye muri iyo mpanuka. Kugeza ubu abantu 57 nibo atawuramenye irengero ryabo. Abo barimo abasoda bagwanya umuriro bakoresheje bya kizimyamwoto.
Urakoze Aloyizi Bigirimana ku makuru udushikirije. Utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusoze ibiganiro byo muri kino gitondo. Tubibutse nshuti namwe mwese ko muri kumubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leona Nyanguma, umuyobozi w'inama y'igihugu iharanira iyubahirizo ry'ibwirizwa shingiro, amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu gihugu, arasaba Perezida Petero Nkurunziza kuba yatanze imihoho mu kiringo cy'indwimwe kuko ngo atoba akirekuriwe kuyobora igihugu nyuma y'itariki ya 26 z'ukwezi k'8. Mushingana Nyanguma yongera negura ubwicanyi bumaze iminsi buba mu Burundi. Ivyo yabivuze mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema.
Bashatse kumucegura kugira ngo yihanure imbere y'itariki 26 z'ukwezi kwa myandagaro, yihanure ntahirahire ngo yurire igiti kituwirwa ngo yindege ku butegetsi kandi atawa mutoya atawa mushizeho na kinjure agende mu mahoro, abarundi baruhuke baronka amahoro.
Bwana Nyangoma, abantu bakwibaza impamvu mu musaba ko yegura kandi we yaratowe n'abaturage.
Ninde yamutoye? Yari itoye ntiyatowe n'abaturage, ntiyatowe n'abanyagihugu b'Abarundi kuko ntiyari afise uburenganzira bw'ikwitoza. None rero wumva yatowe nande? Niyo kimwe umuntu wese yoshobora kuvuga ati nanje naratowe, nagiye noshobora kuvuga ni naratunganije amatora mu ntara 5 naratowe n'abanyagihugu umuriyoni. None vyoca vyemegwa? Ntiyatowe na gatonya.
Mu minsi yashize mwashizeho ubuyobozi bw'ihuriro ryanyu, ese hari ibyo mwaba muteganya nkamwe abanyapolitike cyane cyane mukorera politike hanze y'u Burundi gukora igihe cyose Pierre Nkurunziza atubahirije ibyo mu musaba?
Nibyo abarugize barakoze ibishoboka byose kugira ngo amakungu ibihugu bisanzwe bikorana n'u Burundi kandi n'ibindi n'amashyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo yumve neza amenye neza intwaro ihonyanga amategeko, intwaro yica, ingene ivyifatamwo, ingene imeze. Rero turakorera cyane mu gihugu kandi abanyagihugu benshi baradushikiye. Ivyo dukora ni byinshi kandi byarakozwe, isemo ni nziza. Nico gituma nuvuga nosubira kurarika Abarundi kandi ndabizi ntibasinziriye. Ndababwira nti utambana na mukeba ntakubita urugohe, bamere magabo bame maso. Nkurunziza tumaze iminsi tumukebura ntahirahire ngo yinege ku butegetsi kuko amenye yuko Abarundi batazomwihanganira. Iyo ni coup d'etat yindi kandi ngira ngo nawe nyine yarabiciyemo, yarabonye yuko wese mu Burundi kuva muri 93 Abarundi barahonje demokarasi, ntandi bashaka n'umwe aza kubahonyanga abanyaga demokarasi yabo. Bagwaniye kumekera benshi bakanayigura bagapfa. Abimenye neza rero yuko Abarundi batazomukundira.
Bwana Nyangoma, amahanga menshi yakomeje kuvuga ko ashyigikiye ko hajyaho leta y'ubumwe mu gihugu cy'u Burundi. Ese muri iyi minsi Bwana Nkurunziza abasabye gutaha kugira ngo namwe mube mu bagize iyo leta y'ubumwe, mwaba mwiteguye kubikora?
Nkurunziza yo bidusaba kabuki ko none atari umukuru w'igihugu. Icyo twemera gusa twebwe turashaka ko ibihinduka byose ibiba mu mahoro ugucinjura kwa Nkurunziza kuba mu mahoro turashobora kumwemera tukumvikana tukaganira ingene yocinjura mu mahoro hanyuma tukashiraho leta mfata kibanza kandi twumvikanye n'imigambi two kwisunga mu kuyobora igihugu ico kiringo tunacyo nyine twokumvikana kiringo mfata kibanza cyo nafasha no gutegura amatora mu idegenzyo amatora mu butungane amatora akoregwa ahabona
Gana Leonard Nyangoma turagushimiye cyane akanyu hayira dijwe rya America murakoze
Yego nawe urakoze
Urakoze Edigwe makuri cyo kiganiro n'umushinga nahe Leonard Nyangoma ku ruhande rwa guverinoma umuvugizi wa leta Philippe Nzobonariba yabwijwe rya America ko umushinga nahe Leonard Nyangoma mu gihe arongoye ishirahamwe Senarede ritazwi n'amategeko y'u Burundi leta nishobora kugira ico ivuze kuvyo yavuze ati kandi leta y'u Burundi yari yemeje kugira ibiganiro imbere mu gihe n'inyuma y'amatora ati kandi yarabitanguye n'ubu izobandanya n'abazwi n'amategeko atabasigaye nabo ni vyaduka atawoganira navyo atawuza ibindi vyaduka birindiriye biri inyuma rero ati iruhande y'amategeko nta yindi nzira Aba mu izinga rya Mazane rikikujwe n'umugezi wa Akagera ndetse n'ikiyaga cya Rweru mu Bugesera barahangayikishijwe na kazoza kabo nyuma yaho bazokwimugwa bakugwa kuri iryo zinga ngo kuko ibikorwa byo kwitegurira kubimura bigeze kure abayobozi b'akarere ka Bugesera babwijwe rya America ko ikibazo cyose cyovuka mu kwimura abo banyagihugu bazogitorera inyishu
Mazane ikirwa kiri hagati y'umugezi wa Kagera mu Bugesera n'ikiyaga cya Rweru gikora ku Burundi iki kirwa ubwacyo n'akagari gatuwe n'abasaga igihumbi hiyambajwe abafatanya bikorwa ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwatangije ibikorwa byo kubaka amazu yo kuzimura abatuye ikirwa cya Mazane ubuyobozi bwa Bugesera bwabwijwe rya America impamvu basanze ari ngombwa kwimura abanyamazane bwana Rwirwagaju umuyobozi w'akarere ka Bugesera
tekereza ko nubundi nabo impamvu tugiye kubimura nuko nabaho batari bafite aho bahinga hari ababaye benshi ugereranyije n'ubutaka buhari ariko aho tugiye kubimurira ni impande y'umujyi abantu bashaka no kubafasha mu bundi buryo bwo kugira indi mibereho idasinzwe no ku buhinzi abantu bakagira n'imyuga babigisha n'ibindi bikorwa tubafasha mu byo gutegura no kureba uko babaho ariko tugiye kuzagira tubiganira muri konsepusiyoni
abagiye kwimurwa bo babiha agaciro ki bamwe muri bo
numva kwimuka abo bagiye bimura numva n'iterambere bagezeho kuko urabona muri iki kirwa nta terambere dufite reba nk'abandi barabona umuriro abandi babonye amajyambere nta kintu twigeze tubona ko rero ngiye ndumva kwimuka ndumva bwose nta kibazo
ko twimuka tukagera ku iterambere nanyo nkajya ntego imodoka nkajya Kigali nkajya nko kurangura ibicuruzwa nkatembera nkaba najya mu mutara ubu nkangane ni nko muri gereza byo urabibona nawe ariko burya iterambere riza abantu ribanza mundi abantu bariye bahaze nibwo iterambere ribagera
mu kiganiro n'ijwi rya Amerika kukirwa cyamaza n'umubare munini wemera bidasubirwaho kwimurwa gusuka garagaza impungenge zikomeye zo kuzibona mu nzu ntaho gukubita isuka cyane ko batunzwe n'ubuhinzi kuko magingo yababwiye ko bazagenerwa inzu gusa yo guturamo
kutwimura nibyo batujyanye hagaragara kuko n'ubundi leta yadutekeje yibona ko tuzagomba kubana mu bwigunge ariko noneho ubwo bwigunge barebye ni bare n'ubwigunge bwo kugira ute bw'imirire kuko ntago twaje duhora dusabiriza igihe cyose
inzu irimo sima nta n'ikintu ivuze kuri iki igifite agaciro cyambere kuri nge ni ukuba nariye nkabona umwenda wo kwambara umwana wanjye akakara akabona isabune akabona ikayi n'ikaramu akajya ku ishuri naho inzu ya sima kuyibamo ntari bukure y'isima ngo ngaburire umwana nta kintu bivuze ivyo ntago birimo biratunezeza kutwimura batanje kuduha ubutaka bwo guhinga ni babanze baduha ubutaka duhinge noneho nyine babone kutwimura naho ibyo ngivyo barimo baradushyiramo turumva ni nk'ikigare turumva tugiye kuba nk'impunzi kandi twara abaturage dutuye mu gihugu
leta ni umubyeyi uko batekereje kudukura hano muri kino kirwa hari aha kurya hari ibisigara hari amashyamba bazadukatire nibura wenda amasambu yo guhingamo turabyemera nako tugende tuzo dutembera igihugu cyose na za Uganda tugere
muri uku kuzimurwa nk'uko babisobanura ko babibwiwe n'itsinda ry'akarere ry'abasuye ngo inzu zizahabwa agaciro n'iza bafite umuryango gusa byumvikana nk'imbogamizi ikomereye abakiringara gubiyika kuyabubaka
nk'abasore bavuga ko nta musore bagomba guhinza kandi hano wenda narishakashakiye nkarekura hirya no hino nkaba nayo kuyiyubakira ariko ngo utari umugabo ntushobora guhabwa inzu ugasanga izo nazo ni imbogamizi abasore rero ufite nk'imyaka 2019 warashije kuyubakira inzu kavuga ati kugira nange ntazahomba reka nza n'umugore kandi uwo mugore numuzana igihe cyicaro kitaragera ni ibibazo niba bari kudutegeka ati tuboneze urubyaro nta kuntu uzaboneze urubyaro guhera ku myaka 19 wazasaza byatabagaye urumva rero ngo bari kudutega imitego ikomeye cyane
leta y'ubumwe igende nicyo kintu gitekerezeho irebe ku musore w'imyaka 23 atashobora urugo ahubwo abari kwishakira ejo hazaza heza
ibibazo kimwe n'ibindi byavuka mu mirimo yo kwimura batuye ku kirwa cy'amazana ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwizeza ko bizaganirwaho umunsi ku wundi cyane ko ngo inzu bazabimuramo nta kiguzi
ntabwo wafasha umuntu ukora ko atishoboye ngo muhinzi nziza unateganye uko agenda abaho muganira n'ibibazo afite barageza ubwe ngo sinagize mwahore kandi byo mwamukoreye nta n'ikindi kiguzi mwamucagari mu rwego rwo kumufasha kugira ngo undi munyarwanda wese ufite uburenganzira bwo guteza imbere ariko inzitizi n'impungenge bazagenda bagaragaza
nta gihe ntarenga ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera butangaza cyo kuzaba bwarimuye abatuye ikirwa cy'amazane cyo kimwe n'igiteganijwe kuzahakorerwa nyuma yaho igihe kwimura abo baturage byakoranwa ubushishozi byazababera umwanya mwiza wo kugera ku bikorwa by'iterambere birimo ubuvuzi n'uburezi mu bwisanzure aho iki kirwa cy'amazane cyabereye na magingo y'abagituye baracyaterwa ipfunwe no kuyoborwa n'abaturutse mu yindi mirenge kuko ari bwo umuturage umwe rukumbu havuka arangije amashuri yisumbuye nyirabayazana ikaba ari uko kubana guhora bambuka imigezi n'ikiyaga bibaca intege dore ko nta bundi buryo bw'ingendo bushoboka Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ku kirwa cy'amazane mu burasirazuba bw'u Rwanda
uyu ni umwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri bino bihe tugezemwo
mwaramutse neza abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baritegura amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 mu mwaka utaha abashaka gupiganwa batangiye kwemenyekanisha mu ishyaka ry'abademokrate ni babiri kugeza ubu naho mu ishyaka ry'abarepublikan bamaze kuba 15 amajonjora azatangira mu kwezi kwa mbere 2016 nk'uko bisanzwe mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwa politiki abademokrate n'abarepublikan niyo aziharira urubuga ikaze mu kiganiro Amerikana kuva mu ntambara yari igiye guca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mo kabiri yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865 amashyaka abiri abademokrate n'abarepublikan niyo yonyine yihariye urubuga rwa politiki kugeza ubu buri gihe ahora gabana amajwi agera kuri 95% y'abaturage bose b'igihugu ikibazo ni iki kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo demokarasi yonyine muzikomeye ku isi itagira ishyaka rya gatatu by'umwihariko ishyaka rifite amatwara ya gisosialist cyangwa ishyaka ry'abakozi nyamara ishyaka socialist ntiribujijwe mu mategeko n'ikimenyemenye nuko mu 1912 Eugene Debs yahagarariye ishyaka socialist mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yegukanye amajwi 6% yonyine gusa kuva icyo gihe ishyaka socialist risa n'iryazimiye burundu kuba ritarakomeje gutera imbere ku buryo ryaba ishyaka rya gatatu rikomeye nuko ryananiwe gukorana n'amashyirahamwe y'abakozi bo pfundo ry'ubukungu mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigendera ku mahame ya gikapitalist mu rwego rw'ubukungu Benjamin Ginsburg, umuyobozi w'ikigo cyazobereye mu mikorere ya guverinoma muri kaminuza Johns Hopkins University, aragira atabakozi ntibari bitaye ku bya politiki. Bari bahangayikishijwe cyane cyane n'ibibazo by'ubukungu byonyine gusa. Naho Gary Marx, umuhanga mu bya politiki ubyigisha muri kaminuza University of North Carolina, ati nta kintu kigaragara ishyaka socialist ryigeze ryerekana cyateza abaturage imbere ku buryo amashyirahamwe y'abakozi yahisemo gukorana n'abademokrati n'abarepublika kugira ngo babone imishahara myiza n'uburyo bwiza bwo gukora no kubaho. Mu myaka y'igihumbi 1930 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu. Abasosiyaliste bibwiye ko bashobora kubyuririraho kugira ngo bashinge ishyaka ry'abakozi. Bashatse kwigarurira amashyirahamwe y'abakozi muri icyo gihe, ariko abatera utwatsi kubera ko yari amaze kugira ingufu nyinshi mu ishyaka ry'abademokrate, bituma abayakuriye batabona impamvu bava muri iryo shyaka kugira ngo bajye gushinga irindi. Kuva icyo gihe, amashyirahamwe y'abakozi yagize uruhare runini cyane mu gushishikariza abaturage gutora mu mashyaka abiri yonyine rukumbi, abademokrate n'abarepublika. Abahanga bose bahuriza ku kintu kimwe. Abantu bake cyane nibo bazahora bibwira ko ishyaka socialist rishobora kubaho no gukomera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta cyerekana nyamara kugeza ubu ko amashyaka abiri, abademokrate n'abarepublika, atazakomeza kwiharira urubuga rwa politiki muri iki gihugu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ingingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'Abashinwa babuharanira babitangaje, mu minsi ishize abategetsi b'Ubushinwa bataye muri yombi abanyamategeko n'abaharanira impinduka 169. Bamwe bafashwe ababa batabizi, abandi bafungiwe ahantu hatazwi. Bose bamaze kubahata ibibazo barabarekuye. Abafashwe barimo abavoka bakorera ibigo bikomeye by'abanyamategeko. Batandatu nabo mu kigo cyitwa Fengrui cyo mu murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing, cyunganira mu mategeko abantu b'ibyamamare baharanira uburenganzira bwa muntu nk'intiti Ilham Tohti wo mu bwoko bw'aba Uyghur ubu uri muri gereza. Umukwabu wo guta muri yombi abanyamategeko watangiye ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 ubwo Wang Yu, umwe mu bavoka b'ikigo Fengrui, yazimiraga. Yabuze amaze kwandikira bamwe mu nshuti ze ubutumwa bugufi bwa telefone zigendanwa SMS ko internet n'amashanyarazi bamaze kubica iwe birahagarara, kandi ko abantu barimo bicurugirwe kugira ngo binjire iwe ku ngufu. Wang Yu aburanira abantu benshi bazira guharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa ubwisanzure bw'idini, barimo abayoboke ba Falun Gong, itorero ritemewe n'amategeko mu Bushinwa. Zhu Jifeng, umuyobozi w'ikigo cy'abavoka Fengrui, nawe yatawe muri yombi. Azira kuburanira mu nkiko Zhang Miao, umunyamakuru w'Umushinwa wakurikiraga imyigaragambyo ya demokrasi yo muri Hong Kong. Mubo umucamanza atigeze yumva bamaze gutabwa muri yombi harimo avoka uzwi cyane Li Heping, wunganira mu nkiko undi mugenzi we w'impumyi akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu Chen Guangcheng. Li Heping ahagararira mu nkiko kandi abantu benshi leta yirukana mu byabo ku ngufu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihangayikishijwe cyane bikomeye n'uko inzego z'umutekano z'Ubushinwa zishobora kwitwikira itegeko rishya rizigenga maze zigahonyora uburenganzira bwa muntu kubera ububasha bukabije ryazihaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba ikomeje Ubushinwa kubahiriza uburenganzira bw'abenegihugu bose iyo bava bakagera, no gufungura abantu bose baherutse gutabwa muri yombi bazira gusa ko baharanira kurengera uburenganzira bw'abaturage b'Ubushinwa.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse namwe inshuti mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. I Kigali naho mutwumvira kuri 104 n'ibice 3 kuri FM no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice 9. mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Aloys Bigirimana agaruke twibutse ibice bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi Aloys mikoni gwawe
Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Pereiro yatanguye urugendo mu bihugu byo muri ako karere kuva ku itariki ya 18 ku kwezi kwa 8 uyu mwaka w'2015 atekanya kugendera Rwanda, Tanzania, Leta iharanira demokarasi ya Kongo na Angola. Ugo rugendo rw'iyo ntumwa idasanzwe ya Leta Zunze za Amerika ruzoshimikira ku matora yimirije muri ibyo bihugu byo muri ako karere aho ni mu ntumbero yo gushyira mu ngiro politiki ya Perezida Obama yo kubahiriza intwaro ishingiye kuri demokarasi bitekanijwe ko iyo ntumwa idasanzwe ya Leta Zunze za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari izoca ija Geneve mu Swisse ku matariki ya 26 gushika 30 mu nama izomuhuza n'izindi ntumwa mvamakungu abaserukira ishyirahamwe ONU n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu basanzwe nabo bafise uruhara mu bibera muri ako karere bazovugana n'izindi nizo ntumwa mvamakungu ukuntu bofasha abo bose bariko barakora kugira bateze imbere demokarasi umutekano n'iterambere mu by'ubutunzi muri ibyo bihugu by'akarere Leta ya Sudani yefo isaba izindi ndwi zibiri ngo ibanze yihweze neza ibiri mu masezerano y'amahoro hagati ya leta n'abaroberi bayigwanya imbere yo kuyashira ko umukono bimenyesha abategetsi ba Sudani bamenyesha yuko bazobanza guhanuza abanyagihugu kugira babe aribo bavuga ijambo rya nyuma umushikiranganji wa Sudani yefo n'andi makungu amenyesha ko ivyo biganiro n'abanyagihugu bitekanijwe gutangura kuri wa gatatu bihere mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike imigambwe nabo bose bakurikiranye ivyo biganiro by'amahoro Hano muri Amerika bamwe mu bagize inama nshinga mateka ya Leta Zunze za Amerika baratanguye kugaragaza ko batazotora y'amasezerano yasinywa hagati ya Iran n'ibihugu bya rutura kubijanye n'ibigwanisho ruhonyanganda Robert Menendez yatowe muri leta ya New Jersey yamenyesheje kuri wa kabiri ko ayo masezerano ari mfagusa kuko ngo ntazobuza Iran ibikorwa byayo mu kwezi guheze Chuck Schumer yatowe muri leta ya New York nawe wo mu mugambwe w'abademokrate nawe amenyesheje ko atazokwemeza ayo masezerano kandi amenyesha ko azosaba bagenzi we b'abademokrate nabo kutayemeza mu gihugu cy'Ubushinwa mu gisagara cya Tianjin imvura yaguye kuwa kabiri yatumye ibyo gukubura ahaturikiye byavyuka bigorana mu gihe n'abantu bari bakigandariye ababo iyo mvura yaratumye kandi n'ubwoba bw'ingaruka mbi y'ibyo byuka buba bwinshi gushika ubu abantu bamaze guhitanywa n'iryo sanganya baharugwa mu 114 ku munsi wa kabiri abakozi baramaze akanya bahoze ubwato butwara ibintu nabwo buravuza amahoni
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha tuboneye kandi kanye kugushimira badufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloys Bigirimana mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika mwakoze umunsi mwiza Imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.